Gerageje kushikira abana nkababaza mbarira ati jewe naraye ubusa nongeranira guvusa niyo mpamvu ntasubiye ku ishuri.
Uwo ni Diane itanga ishaka umwe mu barongo yabandi yahitwa Buhororo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Yemeza ko abana benshi bamaze iminsi baheba ishuri biturutse ku nzara.
Gerageje kushikira abana nkababaza mbarira ati jewe naraye ubusa nongeranira guvusa niyo mpamvu ntasubiye ku ishuri. Nka ku mutumba turamaze kugera ku gitigiri cy'abana 20 bamaze guheba ishuri.
Evelyn nashimira Imana mudandaza akazi w'Ubanza nyene yabwije ubujya Amerika ko byinshi mu bicuruzwa dandaza bigizwe n'ibifungurwa kuva mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka bimaze kuduga igiciro inshuro zibiri zose canke zirenga
nk'ikiro cy'ibitunguru byera cyavuye ku cyabiri ubu tugeze kuri 2.5 kifu y'ivyema byavuye kuri 3 ubu tubigura 5.5
kubwiwe abantu ntibagifungura ahubwo babesha umuntu
ubu nta muntu yashobora kwaguka kunja turose ico kiro tukigikwa nyene turose nazo tukayigikwa nyene kugira abana barare bajyana kuko ino mu Burundi hariyo n'abana bamwe bamwe nimenga bagwaye kwa makwashi bintu twaheruka kubona kera kubera ifungo rwayo.
Uyu muvyeyi wundi yibaza ku biciro byaduze kubera umwimbo muke watewe n'uruzuba mu kwezi nkuko yindi myaka avuga ko cyari cyo gihe cyo gusuhuka
kubera izuba bivana no kwa tamwimbo hari mwishugwiri ubwo ibiciro byaduze nta abantu benshi nibakijya saa sita.
Sujanse Nkunzimana nawe yemeza ko atari bwigere ahangana n'ingorane z'ubuzima buzimbye nkuko biri ubu kuva avuka hageze kuja guhahira umuryango araganye
dusumira abana bira cyabaye na turapfa kujyana nyine kugira ngo umuntu ajye kamwe ubundi kamwe igihe kudukomera na kose kabisa.
Amasendika y'abakozi yandikiye leta isaba gufata ingingo zoroheza abaguzi. Ijwi rya Amerika rimaze kubona itangazo ryayo ryabajije Celestin Nsabyimana atwarurana n'impuzamasendika COSEBU bimwe mu byokorwa
guhimiritse umwimbo ukaduga kuraba ingene bikava hanze uraba ingene agashahara akaduga kuko urabona ibintu byose biguma biduga.
Mu ntara ya Kayanza mu buraruko baba basumyi cyangwa abacuruza bavuga ko iminsi atari imyero na gato
umuciri wa mbere bari ku mahera makeya ariko mu mahera 2008 2007 ubumwe kwako kwa 3.5 gusumba naho igitoro cyari cyarabuze ahubwo ho byari na 90 ubumwe rero bintu byatsinze cyane
sinako gusumba wowe abura tugora bose kubera niyo muntu arahunsenya amafaranga buri yaya jana kabuye cyo yasumisha
ubu afite umuryango munini akagira nyine cy'ibihumbi 10 igihe cya 10 ipira n'umuryango wiwe cyo kugira ubuzima cyane cyo gusumba ko twahora tugura igihumbi n'amajana 5 ubu bufite ku bihumbi 3.
Umugabo w'imyaka 55 uwo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero n'abavuga ko kuva abona izuba atari bwabone iduzwa ry'ibiciro ry'aka kagene.
Ikiro cy'umuceri nibwo bwa mbere jewe n'abaho mbonye gifashe 3.5 na kamara maza rero ibiharage nibwo bwa mbere mbonye igiharage gifate inoti ya 2.5 3 ikiro cy'ibigori kigeze ku noti y'ibihumbi 2 kawunga igeze ku 3 na kayura abahinga nimba tuzoba b'Imana nimba tuzoba ba shetani ntaho ndabona tuzohereza.
Mugenzi wasaba leta koroheza abanyamitahe kugira bafashe cyane cyane mu migambi yo kuvomera imirima
turabye neza turaza gusanga abana bari kubifira mu mazu bishuni nzara hari abo bumvise basigaye bate kuburengete kugira ngo abana barabe ko bosinzira biko bikanga leta nirabe yo hamagara abagwiza tunga bari hanze leta bayi rufashije amapompo ahantu hadashika amazi kwahorisha amapompo tukarima tukukwimbura
mu kibitoke babazwa kandi no kubona umufuko w'izima wadubugijwe 2015 byose kandi ari ihingurirwa hejuru y'ibiciro by'umurengera by'ibinyobwa.
Reka iyo yaragaraguye aho guhigisima ngaha anya yabuseko ngaha iwacu mu kibitoke wofu muhigura umugi kuko urumugi ntushobora kurenga abantu babiri utarorose umufuko ugeze ku 43.8 citwa ibinyobwa byo byo mana yanje turiko turavuga ayo duci atubura nayo mutumira.
Abategetsi ku nzego z'intara n'amakomine bemeza ko ibiciro byaduze bituma ubukene bwiyongera mu bantu. Musantere wa komine Kayanza nk'urugero yemeza ko ibice 80% byamwitura babugarijwe n'ubukene ata makosa ku badandaza bashora umwimbo hanze y'igihugu. Aha yari mu nama n'umushikanganje wa mbere mu mpera z'ukwezi guheze
ya rode bakora yo kwijana mu Rwanda kugira bacyo bidandaza ku mafaranga menshi. Hariho ubukene bwinshi mu benegihugu 50% batonze ku biro abaharimwo 40% bafise ibibazo by'ubukene.
Perezida ndashimiye nawe nyene mu biganiro byinshi yagize igihe ata makosa ku banyururiza umwimbo mu bihugu bibanyi.
Ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye none mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba fraud biharage babizanye mu Rwanda. Ejo nabajije Imakamba bace bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abenegihugu bashaka kubishora muri Tanzania
asaba baramutswa kumenyera kabi kuko isi hanzwe yose
ujya nitwa ya dabute amahera yamba mahanga hadoga kubera ntidushora hanze.
Abaganije n'ijwi rya Amerika basaba leta kugabanya amatagisi n'amakori kugira umuguzi yoroherezwe kubera mikoro n'imishahara bitigeze biduzwa. Baninginga kandi abategetsi kureka hakinjira mu gihugu icuruzwa bya nkenerwa bivuye hanze atamakori babishizeko. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.